Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadushakira kuri interinete ni mudusange kuri www.radioyacu.com. Nshuti na none mwiriwe, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Iyi tariki ya none ni umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi. Agaton Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi asanga nta bwisanzure bw'itangazamakuru buri mu gihugu.
Amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza, mugabo umunyayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga, none wovuga ngo uko kumenyesha amakuru ari ubwigenge nyabaki.
Agaton Rwasa ayobora ishyaka FNL ryo mu CNL mu mbabarire ryo mu Burundi ritavuga rumwe n'ubutegetsi. U Rwanda rwo rwateye imbere ho gato mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko Reporter Sans Frontières bitangaza, rwungutse imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Somalia, Al-Shabab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika kigizwe n'Abarundi, igitero cyahitanye abantu 3, ariko Al-Shabab yo yemeza ko yaba yishe abasirikare barenga 170. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye. Yego, nandi mbabwira ko aya makuru yose twabateguriye tugiye kuyagezaho, tuyabagezaho mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Kamerun. Abanyamakuru bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'umwuga wabo, basaba ingabo z'igihugu n'inyeshyamba barwana kureka kubatoteza. Oriane Itangishaka aratubwira iyi nkuru.
Amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru muri Kamerun avuga ko bagenzi babo bashika kuri 80 bamaze guhunga akarere k'uburengero bw'igihugu karimo uruhagarara kubera ubwoba bw'umutekano wabo. Lambert Kevin w'imyaka 36 asigaye akora umwuga wo guteka imikate mu gisagara cya Yaounde. Yahoze akorera ikinyamakuru Canal 2 International, kimwe mu binyamakuru vya mbere vya televiziyo bikomeye mu gihugu bikora ku nkuru z'abaharanira ukwiyonkora. Kevin avuga ko yafashe ingingo yo guta umwuga inyuma yaho akoreye inkuru y'igitero cyakozwe mu kigwati kimwe hagapfa abantu benshi, inzu zigaturigwa. Yamara ubwo bwicanyi sibwo bwamutumye atumwuga wiwe, yavuze ko yabikoze kubera yategekwa n'abasirikare hamwe n'abaroberi gutangaza ibinyoma. Iyo migwi yompi yamusaba kubanza kubaha inkuru ziwe ngo bazisome mbere yuko azitangaza. Bamubwira ko bomwica avuze ikintu na kimwe kibi kuri bo. Igisirikare hamwe n'imigwi y'abagwanyi bose barahakana ko bamugiriye ko iterabwoba. Ishirahamwe riharanira ineza y'abamenyeshamakuru muri Kamerun ritangaza ko kuva intambara itangura mu gihugu muri 2017, abamenyeshamakuru bamaze kunyuruzwa bashika kuri 16, bane muri bo bakaba bapfiriye mu minwe yabo.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Somalia. Al-Shabab yateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo z'amahoro za Afurika, ATMIS, yasimbuye AMISOM. Frederic Nkundikije aratubwira uko byagenze.
Umurwi wo mu gihugu ca Somalia abarwanyi Al-Shabab wakoze igitero ku kambi ya gisirikare icumbitswemo n'inteko z'ubumwe bwa Afurika mu ntara ya Shabelle iri hagati mu gihugu. Amakuru yatangajwe n'uyo murwi hamwe n'umunyagihugu waho yiboneye ico gitero avuga ko abasivili 3 bahasize ubuzima gihe uyu murwi wariko uratana mu mitwe n'ingabo z'ubumwe bwa Afurika uyu munsi kwa kabiri. Uyo munyagihugu aba mu micungararo yahabereye ingwano yavuze ko mu nyuma yabonye indege za kajugujugu zibiri mu kirere ziriko zirarasa. Umurwi Al-Shabab umaze imyaka itari mike ugerageza gutembagaza leta ya Somalia kugira ngo ushinge ubutegetsi bwawo ushira imbere y'itegeko rya Kiislamu Sharia, watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero. Mu itangazo wasohoye wagize uti, inyuma ingwano ikomeye umurwi wacu wigaruriye iyo kambi kandi gushika ubu iracari mu minwe yacu. Al-Shabab uvuga kandi ko wishe abasirikare umwe bwa Afurika 173 kandi ko wagize imbohe bamwe muri abo basirikare. umenyeshamakuru ijwi rya Amerika muri Somalia Abdullahi Mohamud atari mu kibanza cyabereye icyo gitero yaronse amakuru avuga ko abasirikare batari bake b'Abarundi basize ubuzima mu icyo gitero abategetsi bo mu ntara ya Shabele hamwe n'abategetsi b'umwe b'Afrika ntibari bwagire icyo bavuze kuri icyo gitero.
Radio Ijwi rya Amerika Frederic Nkundikije bugumye hafi noneho tujye muri Nigeria aho abagenzi ba gari ya moshi bashimuswe n'imitwe yitwaje intwaro ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu umubare wabo ugeze ku 168. Tubwire ibindi Fred.
Ibinyamakuru byahabereye ico gitero mu bihezi byarerekanye amasanamu ya video y'abantu banyurujwe barimo ikibondo cibarutswe n'umwe mu bafasoni bari banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko leta yiwe igize iminsi inabagurwa ko idakora ibihagije mu twigoro two kubohoza abanyagihugu banyurujwe iriko iravyitondera kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu gikorwa cyo kubohoza abo bantu. Yavuze ko inkozi z'ikibi zanyuruje abo bantu ziriko zibakoresha inkinzo ari nacyo gituma igikorwa cyo kubabohoza hakoreshejwe ingufu za gisirikare kitoroshe. Kunyuruza abantu bimaze kuba igikorwa cya minsi yose mu gihugu cya Nigeria kuri iyi mirwi itwaje ibigwanisho.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri YouTube na Facebook VO Radio yacu. Mukanya gato amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Paul Rusesabagina wareze leta y'u Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababunganira mu mategeko kuri uyu wa kabiri basobanuriye itangazamakuru ikirego bagejeje rero mu butabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega Leta y'u Rwanda. Byabereye hano i Washington DC. Mugenzi wacu Tim Ishimwe wariyo muri icyo kiganiro n'abanyamakuru aba bavoka bavuze iki?
Urakoze Thomas. Umunyamategeko uburanira umuryango wa Rusesabagina John Evans yagarutse cyane ku ifungwa rya Paul Rusesabagina avuga ko ari ifungwa ritakurikije amategeko aho yavuze ko ubungubu bari kuregera impuzamarira ku muryango aho bavuga ko u Rwanda rugomba kwishyura miliyoni zigera ku 400 z'amadolari akoreshwa no muri Amerika mu gihe ariko urukiko rwabarubyemeje.
Miliyoni 400 y'amadolari niyo basaba. Niyo baregera. Nuko none se bari bavuga yuko urubanza ntabwo bavuze nimba igihe urubanza ruzatangirira ntabwo bavuze mbese uko ruzagenda.
Ntabwo bavuze igihe urubanza ruzatangirira ariko bavuze ko umunyamategeko yavuze ko ari ibintu bagomba kwihutisha cyane ko Rusesabagina w'imyaka 37 kugeza ubu arimo arwaye kandi adafatwa neza muri gereza cyane ko badashobora kuvugana n'umuryango we nk'uko babyifuza aba Rusesabagina cyangwa umuryango we. Bavuga rero ko bagiye gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kuba runo rubanza rwatangira hakiri kare.
Mu yandi magambo ntabwo baba basobanuye niba inkiko kuko kurega biroroshye ariko se baba basobanuye nimba inkiko za hano zifite ububasha.
Ntabwo uyu munyamategeko ibyo yabikomojeho ariko yavuze ko Leta y'u Rwanda kuba yarafashe Rusesabagina ikamukura aho bita ku butaka bw'Amerika ubwabyo ibyo ngibyo ari cyaha Leta y'Amerika idashobora kwihanganira.
N'ubucamanza bw'Amerika. Hanyuma umuryango wa Paul Rusesabagina muri iki kiganiro waruhari?
Yes, umuryango waruhari. Hari abana be batatu n'umudamu wa Rusesabagina na bose bari mu kiganiro.
Ariko bo hari icyo bavuze?
Umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba niwe wafashe ijambo muri icyo kiganiro avuga ko haba no mu Bubiligi aho batuye bakorewe ihohoterwa aho batewe ku nzu yabo babamo ndetse ibyo ngibyo bigakomeza aho yasobanuye ko na telefone ye bayinjirira bakashobora kumenya ahantu ari ku buryo ashobora kuba atewe ubwoba nuko ashobora kugirirwa nabi kubera ko binjiye muri telefone ye bashobora kumenya ahari n'ibyo ari gukora.
Kuvuga baramuteye ntabwo yavuze bamuteye abari
bo? Ntabwo yasobanuye abamuteye abari bo ariko ubonaga asa nk'utunga agatoki Leta y'u Rwanda.
Cyane cyane ko n'ibyo ngibyo byo kwinjira muri telefone byigeze kuvugwa ko ari Leta y'u Rwanda yaba yarabikoze. Urugero ni igihe yari ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Bubiligi barimo baganira baza kumenya yuko ngo Leta yabinjiriye.
Nibyo ubona yashaka gushimangira avuga nyine ko leta y'u Rwanda ishobora kuba yarinjiye akoresheje karaka mashuka ya Pegasus.
Ndagushimiye team Ishimwe. Rero nibutse yuko wari wagiye kuturebera iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru bagiranye rero n'abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina n'umuryango nyine wa Paul Rusesabagina nk'uko bitubwiye waruhari, baregeye rero ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barega Leta y'u Rwanda nk'uko maze kubitubwira, barasaba impozamarira zingana na miliyoni 400 y'amadolari. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi, baba abanyagihugu baba abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane, ariko leta yo irabihakana nubwo impande zombi zemeranya yuko hari abategetsi bima amakuru abanyamakuru. Ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Uyu munsi abanyamakuru batari bake mu Burundi bemeza ko gukora umwuga bitoroshye na gato muri ico gihugu, ubu hari ibibazo bimwe bimwe baraba nk'ibwishwa. Umukenyezi atashimye ko umwidondoro w'umenyekana n'umwe mu banyamwuga bamaze imyaka myinshi bakora mu binyamakuru vyigenga mu Burundi.
Ngo umengo umwuga utera usubira inyuma, uretse yuko ari n'abantu umuntu aja kurondera ko amakuru hari igihe bayakwima bivanye n'ibihe twaciyemo, n'abamenyesha amakuru ku bwabo barafise ibisata bimwe bimwe badakunze gukoreramo nka politike y'umutekano.
Ivugwa n'umumenyesha amakuru birashimangirwa n'umukenyezi yumviriza cyane amaradiyo kurusha gusoma ibinyamakuru vyandika.
Uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byo gushikiriza amakuru aha iwacu ni ukuri mbona umengo ntibwifashe neza, kuko amakuru ntashikirizwa neza, ntiyavugwa ibyo dukeneye kumva byose.
Kuva mu 2018 ya maradiyo BBC n'Ijwi rya Amerika yugawe yo ya mbere ikaba itarasubira gusamiranira mu Burundi n'aherutse gukurwa kw'ibihano, uyu munywanyi wayo yemeza ko habaye gusubira inyuma cyane mu byerekeye uburenganzira bwo kuronswa amakuru adahengamye.
Abantu bafise ubwoba ko byo bashikiriza byumvirizwa kandi byo bashikirizwa bishobora kubakurikirana.
Umugabo akurikirana cyane haraheze imyaka ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko Abarundi ubu bafise ubwoba bwo gushikiriza ibyiyumviro. Asigura ko amaradiyo yugawe harimo n'Ijwi rya Amerika ku babishoboye ariyo yumvirizwa na benshi kugeza ubu.
Nivyo benshi bumviriza turazumviriza.
Umukenyezi wo mu gisagara cya Bujumbura na wasanga amakuru yo kuri radiyo ataki yasubirira mu Burundi.
Umunyagihugu yayashaka cyangwa yayareka arayumviriza yuguru iradiyo.
Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero we yamenyesha ko mu Burundi bisa no kwitangaza amakuru ritakibaho, ahanura inzego kureka ibinyamakuru bikizanzura.
Ntatangaza amakuru rihari nubo ba yo yaronka cyangwa ayabona cyane yabone biriko birahakorerwa ntamwidegambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange cyangwa ipfuko amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga.
Afata ibihano byafatiwe Ijwi rya Amerika na BBC nko gusubira inyuma gukomeye kwa demokarasi.
Yego cyane akajo kari kahari Ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi kavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha amakuru batafise umwanya cyane bategegambya umva ariho demokarasi yiseseye dufize mu gihugu cyacu.
Ariko umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo isanganiro abona urugero rwo gutanga amakuru no kuyashikiriza rushimishije nubwo yemeza ko hakira gahaze. Alain Désiré Bukeneza ari Bujumbura mu Burundi.
Gushikiriza ibyiyumviro hariho akarusho kariko karagenda nk'akaboneka, kuko umuntu agereranya n'ibihe bimwe bimwe byagiye bibonekeza, ariko rero haracariho n'akagoye kubera hariho nk'ibisata bimwe bimwe usanga abari bajeje gutanga amakuru batayatanga neza.
Umunyamabanga ntayegayezwa mu shanganje bwo kumenyesha amakuru wasigura ko mu Burundi itangaza amakuru ryateye imbere. Gusaremeza ko hari ibikiri hanze harimo abayobozi bamwe bamwe banka gutanga amakuru. Cyari kitamo yaha yari mu bikorwa n'ikigo kijejwe gucungera inye tangaza amakuru rikora mu mperazo kwa kane Bujumbura.
Uravye inyamakuru nyene byagiye biravuka no munsi ni byinshi cyane gose, ariko ugasanga uburyo bwo gukora ushikira abene igihugu kugira ngo bitohoze amakuru hanyuma bihebye biyashikirize usanga harimo ingorane.
Mu kwa kane umwaka uheze Burundi bwungutse ibibanza 13 byose buva ku 160 buja ku 147 mu cegeranyo cishiramwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. RSF yasiguye ko zimwe mu mpamvu ari kigongwe cha president Ishimiye cyahawe amenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu mpera z'ihumbi 2020 mu gihe bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. Ibiganiro hagati y'ikigo SNS kijejwe gucungera itangazamakuru rikora na BBC n'Ijwi rya Amerika, iyugururwa rya radio Bonesha FM yari yafunzwe inyuma y'intureka z'ihumbi 2015 n'ibindi. kuva mu 2015 hahunze amenyeshamakuru y'inyamakuru vyigenga bimwe bibanje guturirwa n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano mu ijoro ryakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kwa 13 kwa 5 wa mwaka hari ibinyamakuru byavukiye mu buhungiro ikibazo ejo rya Amerika rizokiraba ku buryo bwihariye mu cegeranyo cy'umwaka w'2021 ubushikanganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta y'u Burundi ikandamiza amenyeshamakuru gutyo bigatuma amenyeshamakuru muri ico gihugu bahitamwo kutagira ibintu bimwe bimwe bakora ku inkuru. Ico cegeranyo cemeza ko hari amenyeshamakuru baburabujwe abandi basabwa kubanza kurondera impusha no mu gihe bariko bakora inkuru zo hagati mu gihugu. Kinagiriza imwe mu migwi yagereye umugambo uri ku butegetsi nk'urwaruka rwabo imbonera kure kuba baraburabuje barakubagura bongera batera ubwo bamenyesha makuru bikekwa gukorana n'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi n'ahibwizwa nshingiro y'ico gihugu gyemera ubwigenge bw'itangaza makuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro. Eroje uri kaneza Nairobi juri America
Radio Ijwi rya Amerika. Tugume ku kibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi. Umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta Agaton Rwasa avuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nibaza yuko ubwo burenganzira naho bwanditse mu mategeko siko kubahirizwa. Ni kimenyamenya ni ukumugambwe CNL kumuburabuzwa hirya no hino mu gihugu. Ategura ibikorwa intwaro kabyivangamwo kaza gushinga ingingo atanu hamwe zihurira n'amategeko agenga imigambwe canke amanama.
Ikintu mwibaza coba kiriko kirakorwa kugira ngo iyo nyifato igabanuke, leta y'u Burundi ivuga ko muri iki gihe ibimenyeshamakuru vyavyugawe vyuguruwe, eka ivuga ko umuntu wese ahari n'abamenyeshamakuru afise uburenganzira bugushikiriza ivyo bashatse. Ivyo bintu niko vyifashe muri iki gihe?
Ivyo na gato ni uguha akarorero kagaragara. Radio televiziyo y'igihugu ikoresha amakori atangwa n'abarundi, mugabo umugambwe sene hagize igikorwa ukora abamenyeshamakuru ba radio televiziyo nasionale bakaza nta na kimwe bavuga nta na kimwe berekana. Icyo ni kigaragaza yuko ubwigenge bwo gushyikiriza amakuru nta buhari, kuko iyo baba bagiye ku bikorwa bategereza kwerekana ibyo baba bagiye gutarura hirya no hino. Ikindi naco amaradiyo kuyagira ku bwinshi ni byiza, mugabo mu gihe ayo maradiyo adashobora guha ijambo abantu uko ngo bisanzure mu kuvuga, nayo nyene ibyo ashyikiriza akabanza gupima agapimura. N'ikindi ugasanga nk'ubu abantu barazimira nta radiyo n'imwe mu Burundi yubakwa kubivuga. None wovuga ngo uko kumenyesha amakuru hari ubwigenge nyabaki?
Muriko muvuga ko amaradiyo n'ibinyamakuru nka byose mu Burundi biri mu minwe ya leta?
Ntibiri mu minwe ya leta, mugabo biri ku gitsure cya leta. Ntibishobora gukora umwuga nk'uko byategerezwa kuwukora, kuko ubwa mbere na mbere kwari ko batumenyesha ibiriko biraba hirya no hino, mugabo birarenga amakuru yo mu Burundi rimwe na rimwe ukayumvira mu maradiyo yo hanze.
Ikintu mwoshikiriza muri iki gihe kuri uyu munsi cyane cyane amakungu yose yibuka umunsi bamenyesha amakuru bashobora kuba batorohewe mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ikintu mwosaba kubijyanye no gushikiriza ivyiyumviro ni iki?
Icyo twoshikiriza ni uko abatware hirya no hino ku isi si mu Burundi gusa bomenya yuko iyo abanyagihugu bisanzura bakavuga ibibari ku mutima bibafasha nabo nyene gutwara neza, kuko niho babiheza bakakibugwa. Mugabo uvuze ngo ubantu ngo nibaceceke cyane nibagira naho kuvuga naho bavuga ibintu batabitoboye, ni hahandi uzosanga aho gutera intambwe tukuma turi hahandi. Uburenganzira nimba bwanditswe mu mategeko nibwo bahindutswe no mu ngiro, kuko byoba byiza imvugo ijyanye n'ingiro niho twaba turiko turatera intambwe tuje imbere.
Mu kanya gatoya cyane rwose mushanahe agatanga rwasa murafite akizero ku bintu bizohinduka?
Kwizera ko ibintu bizohinduka ibyo turabyamana, ahandi hoho umuntu yotana n'ikigazuzo. Turizera ko ibintu bizohinduka kuko nta bihoraho kiretse Imana yonyine. Ibintu biraba bibi uyu munsi ejo bikaba byiza, uko biba byiza uyu munsi ejo kubura ugasanga naho nyine birononekaye. Rero turizera yuko bitagenda neza uyu munsi bishobora kutogenda neza ejo ejo bundi.
Agatuma Rwasa umukuru mugambwe CNR, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Tugume ku bwisanzure bw'itangazamakuru rero, umunsi mpuzamahanga wabuhariwe uyu munsi. Muri uyu mwaka w'2022 ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières riragaragaza ko u Rwanda rwagiye imbere h'imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubu bwisanzure bw'itangazamakuru. Eric Bagiruwubusa aratubwira muri make ibikubiye muri iyi raporo ya RSF.
Icyegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura u Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byaba ibyigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri bitangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na sporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene. Kikavuga ko n'abagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona zikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigaragaho mu rwego rw'amategeko ni uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefone z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa azanyimishe mitiwere, igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga. Kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiriho. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda ate, ararate? Ibyo ntago byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko, ntako leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuyezu na urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders, ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya 135 tugeranyije n'ijana na 56 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda rwa u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye itangazamakuru. Mutuyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukire, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naho naturuka muri leta, ubwo ba bayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusa ngo icyo ntekereza, ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irari ishinzwe. Urumva koko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. Ubwo rero minisiteri garutse yagikora za politiki.
Ku munyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Saa twita njyamo n'abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru, iyo umuntu akwanditse akavuga ati aha kanaka yo, ubu mukanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesa Bagina, arabigeza kwa Ngabire. Mu ruhame kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo, uri nkabo. Iyo bukeye ukajya gusaba amakuru, umuntu arakwikanga. Ntubukisanzuye rero, bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame.
Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere itangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18, ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
igira hirya ariko madam niki muhinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibugo
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka man
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, unadutukwara neza kani ndakuizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Gwiki? Nukumga kwa mwini wese, mwini tukwebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijende. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda yakiriye inama ya 12 y'ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afrika bihuriye mu muryango w'ibihugu nyine bikoresha ururimi rw'Icyongereza Commonwealth Africa. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabonye inkunga igenewe ishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari triyari ebyiri hagati y'umwaka w'1990 n'ibihumbi 2018. Ariko nanone iki gice cya Afrika gihomba saga triyari y'amadolari yari gitiye mu nzira zifitanye isano na ruswa. Reba ibintu byumvikana neza. Ufite triyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni 400 babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi. Uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda Madamu Nyerere Madrene we yasobanuye ingorane u Rwanda ruhura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu.
Nava ko ari urugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka kuko abanyereza amafaranga bakajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana. Gusa icyo dusaba ni iki? Ni uko abantu bose bafite amakuru bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muri ruswa umenyekane.
Muvunyi mukuru yumvikanishije ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa.
Ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu itangira serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta wari mu bijyanye na cyamunara e-auction urebye serivisi zihabwa abaturage ko kuri serivisi zirangwa imimerere ubona ko byose bikorwa hifashishije ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati y'utanga serivisi n'uyisaba ari byo byagiye bigabanya ruswa.
Nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu. Ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa rigizwe n'ibihugu 18 harimo Botswana, Cameroon, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles na Sierra Leone. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha amakuru twabateguriye muri aka kanya aho muri je ariko mbere yuko dusezeranaho mbirutse muri make uko yarateye. Muri Somalia Al-Shabab yateye ikigo cy'ingabo z'amahoro za Afrika kirimo abasirikare b'Abarundi igitero cyahitanye abantu batatu ariko Al-Shabab yiremeza ko yaba yisha abasirikare barenga 170. Iyi nkuru turimo turayibakurikiranira. Abunganira mu mategeko umuryango wa Paul Rusesabagina hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri baganiriye n'itangazamakuru hano i Washington DC basobanura ikirego bagejeje mu butabera bw'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega u Rwanda barasaba miliyoni 400 y'amadolari y'Abanyamerika. Iyi nkuru tuzayigarukaho ejo mu gatondo ku buryo burambuye saa 11 n'igice ariko rero hagati aho ngaho Leta y'u Rwanda yo ntakiratangaza ku mugaragaro kuri iki kirego. Umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi abanyamakuru na Leta baremeranya yuko hari abategetsi b'Imana amakuru ariko abanyamakuru bakavuga ko ubwisanzure bwabo ari bukeya Leta yo ikabihakana. Hagati aho ngaho umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine Agathon Rwasa wavuga ko ibinyamakuru bitinya gutangaza ukuri kubera igitsure cy'ubutegetsi. Ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.